radio indundi culture amakuru mu kirundi
mwiriwe mwese muteze amatwi ibiganiro vyacu kaze mu rano makuru y'ukuru no mugoroba ngizwe n'ingingo nkuru zikurikira abantu 38 ni bamaze kumenyekana ko banduye indwara ya kolera kuva mu ntango zinondwe muri zone Kinama komine ntangwa mu ntara ya Bujumbura byatangajwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kuri uyu wa kane ivyo ngo byatumwe n'abantu barekurira imyanda iva mu tuzu twa sugumwe mu nzuzi zija mu bice byato abo bagwaye bari dogera ikigo cy'igihugu kijejwe kwegeranya umwimbo kikongera kikawugura anagesa ko giteba kugura uwo mwimbo abona barimye bo kumutumba rya mukona muri zone Jene komine kayanze ibyabo barimye bidogera bavuga ko abadandaza baca bikika mu kiza mu kubagurira ku giciro gito basaba ko ico kigo coja kiratanguza iryo sekeza hakiri kare naye abanyagihugu batararonswa umuyaga nkuba wo mu duce twa zone ramba komine mugere y'intara ya Bujumbura barasaba ko bo uronswa nko mu bindi bice kugira biteze imbere na igisirikare cy'u Burundi kivuga ko kidashobora gushumbusha abantu bafise ibyabo byahitanywe n'impanuka byatumye haturika ibikoho byaturitse bihitana n'ubuzima bw'abantu ku munsi wa kabiri w'inondwe bivuye mu ikambi yahitwa Baze muri zone Musaga mu gisagara cya Bujumbura kimenyesha ko ibigwanisho mu bisanzwe atavyubwishingizi bifise nk'imiduga n'amazu aya nayandi ni mukanya
Radio Indundi Culture
ndasubiye kubaha mwiriwe ano makuru mugira muyashikirizwe na Krista Rizarera Imana fatikanije mu buhinga bw'ivyuma na Matiyo yabo na Yesu mwari mwejeye kuvyumva mu ngingo nkuru z'ano makuru kw'abantu 38 ariyo bamaze kumenyekana ko banduye indwara ya kolera kuva mu ntango zinondwi abo bakaba arabo muri zone Kinama komine ntangwa y'intara ya Bujumbura byatangajwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu Ridwine baradahana kuri uyu wa kane mu kiganiro n'abamenyeshamakuru wo mushikiranganje avuga ko ivyo vya tumwe nuko ari abantu barekurira imyanda iva mu tuzu twa sugumwe mu nzuzi zija mu bice byato abo bagwaye umushikiranganji akagabisha bo bakoze ivyo kwabwirizwa guhanwa hamwe bato kwihanura tumukurikire
umunsi weje wonyene haje abagwaye 18 icyarimwe abo bagwaye bavuye muri quartier ya Bubanza muri zone Kinama hamwe no muri quartier ya Bukirasazi ni giki cyabaye muri iyo quartier ya Bubanza ego amazi yaragabanutse kubera ibikorwa bariko barakora kuri irya barabara ya Bubanza Bujumbura ariko twasanze hari nyifato mbi iri ruguru muri quartier w'Interekwa muri quartier Nyabagere no muri quartier ya Gisandema haruguru y'ikaburimbo muri iyo micungararo hari inzuzi zitatu zihava umugezi wa cyari hariho nakandi akuzi bita Kamenge kava mu Gihosha kamanuka n'ubwo ruzi nyene rwa Nyabagere twasanze abantu bahari ya ruguru bafatanije amafoseptike yayo aho babegeraniza umwanda bafata amatuyo bayashira muri izo nzuzi zitatu nico gituma nazivuze izo nzuzi rero zishatisha mu ikanivo nini igabura Kinama na Carama canke ica muri Cibitoke byose bigaserukira mu Kinyankonge nashaka ndabibutse yuko kolera n'amazirano abaruguru barashaka kutagwara ariko bagatuma abo hepfo bagwara turafise imihana n'amazina yabo yakoze ivyo bintu twashaka rero tusubire tubahanure uyu muntu bagende bazibire ajya matuyo aserukira muri zijya nzuzi ndetse no mu makanivu kuko nibo bariko baratuma umugera wakorera udahera mu gisagara tariki zitandatu bazotangura guhana abantu nitwari twifuza kubahana mugabo twagira twerekane yuko iyo tuvuze ibintu atari umukino abenegihugu bige kubaha no gukurikiza amategeko
ubushikiranganje kandi bunegura ko gushika ubu muri iyo zone nyene ya Kinama hari ingo zirenga ijana zitaragira utuzu twa sugumwe akagabisha ku izo ngo zishobora kugagwa umushikiranganje w'amagara y'abantu akaba kandi agabisha ibitaro vyaba ivya leta canke ivy'abikorera utwabo mu gisagara ca Bujumbura vyakira bikavura abo bagwayi bakorera kiretse ibitaro clinique vy'i Bujumbura na centre de traitement yo mu Rubirizi kuko ari hoho nyene bakira bakanavura abagwayi bakorera mu gisagara ca Bujumbura tukiri mu bijanye n'amagara y'abantu nyene kuri uyu wa kane amakungu yahimbaje umunsi mpuzamakungu hari wihimiriza ku bijanye n'abantu bafise ingorane zifatira hagati y'udutsi nsozabwenge ikigo cishinze guhanira ineza y'abana bafise izo ngorane kivuga ko uyu munsi ushitse hari abana bavuka bafise ico kibazo ujejwe inyigisho mu kigo kiraba abana bafise bene izo ngorane avuga ko umwana abwirizwa kwitwararikwa ku bijanye n'amagara meza mu mutwe Pastor Kwizera asigura ko mu gihe ivyo bidakozwe umwana aguma yugaranywe mbere bitanamworohera gutera imbere muri kazoza ni nkuru tubaza mugenzi wacu Olivier Kwizera
Kugwa makura tangwa ni kigo kirababa na wafise ingora nezifatie kudusi soza bgeng vita taritakum ikiwa zaoba na wagira harimokuvuk ni migende aniragira na nabandi. Pastor Kwizera jeju nyigisho muri icho kigo agaruka kandi no kunyifata.
Munu afise ibibazo anini birimo migwi nk'ibiri ikibazo kijanye no kuvuga no kugiranira imigenderanire nabandi n'inyifato zigaruka garuka aguma agira mu bintu canke mu gukinisha ibintu gasanga n'ikintu akeneye akibona kirahadashikira nta gituma urutoki ahandi naho umuhamagaye ugasanga n'umwana nta kwitaba atari uko atakumvise mugabo ntabona kamaro yuko akwitaba kandi usanga atagira imigenderanire n'abandi bana biba bingana mukingano ciwe.
Umuntu nk'uyo hari ivyabwirizwa gukorera Pasteur Kwizera yerekana nk'isuku nibijanye n'amagara meze yo mu mutwe.
Ibintu bijanye n'ibikorwa dukora twifasha nko kwambara, kwiyoza, koza amenyo, kwisokoza canke kwijana kuri toilet. Ikindi mu bijanye n'amagara meza yo mu mutwe, ikindi gice tubafasha mu bijanye n'inyigisho zisanze zitangwa mu mashuri asanzwe zibanze kubera bavuye ngaha hari habashobora kuja ku mashuri.
Uyatanga inyigisho muri ico kigo asigura ko bifasha bene abo bana kubaho mu buzima bwa mbere bakanatera imbere muri kazoza.
Muri kazoza umwe wese ashobora kubaho ubuzima bwiyo kandi akabaho atahuwe mu kibano abayemo, agashobora no gutera imbere, agashobora kwiga amashuri atiza amashuri nkuko nabandi bana atari bose biga amashuri, agashobora gukora ikintu co shobora kumubeshaho canke kakabeshaho umuryango wiwe.
Mu mwanya ivyo batabikore icibonekeza nuko atavyizigiro kuri kazoza kapa.
Usanga ari umwana azoguma yugaranye kubera abavyeyi ntibazomutahura nawe ntazobatahura baca bahitamwo kumwugarana mu gihe yugaranye urumva nta kazoza heza ngo agire.
Mu gihe buri wa kabiri ndamukizo k'umwaka utasha makunga himbaza umunsi wari wihimiriza ku ngorane zifatiye kudutsi soza bwenge mu Burundi abana bamaze kumenyekana ko bafise ico kibazo baharugwa ku 359 kuva mu mwaka wa 2020 nk'uko bivugwa n'ikigo tarita kumwe nayo ku isi yose. Umwana umwe kubana ijana bavuka bafise iyo ngorane bita autisme mu rurimi rw'Igifaransa.
Olivier Kwizera urakoze umushikiranganje mu vyaje duhari mw'indero asaba barundi bose kugira umugambi wo kugaburira abana ku mashure mu gihe hari kwahimbazwa ku munsi nyafrika wahariwe kugaburira abana. Umushikiranganje François Havyarimana yasavye abavyeyi gutanga igice c'umwimbu baba baronse ku mashure kugira bashigikire uwo mugambi wo kugaburira abana ku mashure, aho yahamagariye abajeje intwaro gusigurira abavyeyi b'abana ko botanga intererano yabo kugira uwo mugambi urame. Akaba yibukije ko uwo mugambi watangujwe kubera hari abana bahahe bakwiga kubera bigana inzara. Kurikira umushikiranganje mu vyaje duhari mw'indero François Havyarimana.
Uyu munsi na kandi karyo ko guhimiriza abajejwe intwaro abavyeyi abene gihugu eka twebwe twese ngo tugire umugambi wacu. Ntaco buza ko iyo twimbuye ibigori, ibiharage, imyumbati, inkore n'ibindi kandi turazikonga ha muri komine ya Mpanda mu bifise ku bwinshi ko twoheza tugaterera agacumu k'ubumwe kugira dushigikire uyu mugambi atari mu majambo gusa ariko ku mwimbu twarose tugatanga ivyosahiriza mu gufungurira abana ku mashure. Turasavye rero na cane cane abajejwe intwaro bafate ico gikorwa mu minwe basigurire abavyeyi eka nabene gihugu bose kugira ngo bagire ico batanze iyo bimbuye gutyo umugambi wo gufungurira abana ku mashure ushobore kugira uwacu nitugume tuzera ko aba badusahiriza bazoguma badusahiriza. Twashaka kandi twibutse ko uyu mugambi wo kugaburira abana ku mashure watangujwe mu mwaka w'2008 mu gihe mu gisata c'indero kibonekeza cane abana baheba amashure ndetse abatari bake bakayoberwa abandi bagasiba kwi shure kubera bigana inzara munda.
Radio Indundi Culture.
Hajo Indundi kitano makuru yabandanirize mu bijanye n'umutekano. Igisirikare cy'u Burundi kivuga ko kidashobora gushombosha abantu bafise ivyabo vyahitanywe n'impanuka yatumye haturika ibikoho vyaturitse bitana n'ubuzima bw'abantu ku munsi wa kabiri w'inondwe bivuye mu ikambi yahitwa Base muri zone Musaga mu gisagara cha Bujumbura kimenyesha ko ibigwanisho mu bisanzwe atafite ubwishingenzi bifise nk'imiduga n'amazu mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri wa gatatu umuvugizi w'igisirikare Gaspar Baratuza ahubwo yahamagariye abantu kwijukira gutegekaniriza ibintu byabo nk'amazu n'ibindi kuko ashobora kuza n'iyindi impanuka reka tumukurikire
koresho bya gisirikare nta silence bifise imodoka za gisirikare zirafise silence ibyo navyo babituma ko kugira bigwanye umwana none bishitse bigasohoka ta mwanse biteye umva nta silence iriho mugabo ico nosaba abarundi barakunda kuduhamagarira kugirisha ico bita silence y'amazu n'imodoka tugiye mu makompanyi ya silence nayo go kinga impanuka zikunda gushika umuntu tazitetse nibaza rero nkufise inzu iri muri ya silence yuko ashobora kugira declaration kugo iyo nisanga muzindi kuko siwe yabishatse ntivyamuvuye ko natwe ntitwa byatuvuye rero nico gituma ba sinumva ingene umuntu agirisha silence y'imodoka akareka kugirisha silence y'inzu yiye kandi inzu nizindi mugabo niyo bakamake ku modoka ari washaka rero twoza turagerageza kuko hashobora kuza n'igihuhusi kagutwara inzu igihuhusi urihishana silence bigwanisho ku isi yose ntaho babigirira mugabo sinzi ko azovyiga mu nama nshinga mateka bagashiraho silence bigwanisho nibagira ati nimushire mwibiye hashitse akabishiramo bizoba ari matavu za yamavuta mugabo aya masanganya nayo ikindi naco ntiyahora konda gushika mu gihugu cacu kuva jewe naruka sinebwumve isanganya nk'iri n'ubwa mbere rishitse mugandi mu bindi bihugu biramaze gushikaho mbere nko muri za Congo Brazzaville byarashitseho ho byatikije inganda nyinshi gusumba twebwe Imana yarakinze naho mwumvise ibitigi bingana gute ho habaye ibihumbi n'ibihumbagiza yamana dusengera dufashije iyo bigira nk'uko byari bisohotse inganda zari gutikira
Iyo ntwazanga mu gisirikare cy'u Burundi kandi iraburira abantu bagiye barubaka hafi y'amakambi mu gihugu ko bashobora kuguma bakogwa ko namasanganya nkayo kuko babahaje hawonyanzwa amategeko agenga itunganywa ry'inyubako n'ibisagara General de Brigade Gaspar Baratuza ahahera ku makambi ari mu gisagara cha Bujumbura kaja no mu zindi ntara mu kwerekana inyubako z'abantu zarenza ayo mategeko ariko kumenyesha ko ayo mazu ashobora kwimugwa ku neza y'abanyagihugu n'ubunyene kurikira umuvugizi w'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi Gaspar Baratuza
je ninje mu gihumbi kimwe n'amajencenda 189 gushika ku ibarabara aya kuri international nungaha ku ruzi muha nta muhana n'umwe waruhari ushika kuri petit seminaire umuhana wa mireri petit seminaire mu nyakanyosha mugabo rero abantu bagiye baregera makambi kare mu bisanga ikambi y'igisirikare yatezwe kuba ahantu hiyaguye atamihana ihegire mugabo kubera ibihe twagiye turacamwo ariho abagiye baregera makambi bwa mbere kugira ngo imijyango yabo ngo itekane hanyuma bacabaza barubaka gushika naho bage bashika no kurubiwe gw'ikambi imihana icifatana n'amakana aha rero iyo habaye ingorane niho tuca tubona ibibazo mugabo imbere y'igihe babona yuko ari urukiza mugabo twamata bivuga tuti nyabuna nyabuna reka kwegera amakambi ariko aho ushize ikambi hose haba za mabanda ubu niho no kuvuga ikambi isa niye yagutse imihana iri kure gatoya mugabo uzoraba amakambi yose ubu barayegereje kwa mazu nico gituma rero baramutse bimura bo kwimura abasanze ikambi nga ibyo ngira bazobisubiramwo ababijejwe kugo hagiye haratangwa na urbanism nta musirikare atwara ya urbanism urumva usanze yahatanze ugiye kuvuga ca kwereka amategeko nayo tuca tubahiriza nico tujejwe mugabo rero ntibitujyohera kubona amasanganya nikarashikira abantu tujejwe gukingira biratubabaza mugabo twobereka aho baja kugira ngo tubakingire neza atangorane
bamwe mu banyagihugu bataronse umuyaga nkuba bo mu duce twa zone ramba komine mugere intara ya Bujumbura barasaba ko bawuronswa nko mu bindi bice kugira biteze imbere bamenyesha ko inyuma y'iyugurugwa ry'urugomero rw'umuyaga nkuba rya Ruzibazi mu muri Nyakanga mu mwaka w'2022 bari bafise umwizero ko bazoca bawuronswa ariko ibitavuye bikogwa mu gihe iyo zone itarawuronswa babona ko hari bikogwa biheza bigahungabana ari naho basabwa ko ibikogwa byo kutanga byo kwihutisha kwa Montwaro bo barahumuriza ko hari bikogwa byibanze byatanguye gukogwa Dieudonné yanzigamiye
bamwe muri abo banyagihugu bo muri utwo tuce bavuga ko gushika mu munyaga nkuba wibonekeza gusa mu kabezi nkuko uyu munyagihugu ahavyigana
amatara ngaha ntibarakuzanira rinye amatara cyari mu kabezi ntibarasinga tujya zindi poto simple zo kugira ngo abantu barahure ku mucanwa ariko ndibaza ngira biri mu nteguro
bavuga ko barafite icizere ko bagiye kurunzwa inyuma y'ugurwa ry'urugomero rw'umuyaga nkuba rwa Ruzibazi muri Nyakanga umwaka w'2022
nico nase nikiratwaze singa bizukuri aho tuboneye bariko baragura imiyaga nkuba
twaci tubona tutyatwe tugomba dushikirwa amatara agenda akaza guhabwa bahari anatwe tuyikwereye turi hagufi
mu gihe zone ramba komine mugera intare ya Bujumbura nayo bwayitagira umuyaga nkuba abanyagihugu babona ko ibikorwa byo kuronsiyo zone byo kwihutishwa kugira ngo ibikorwa byo kubakira bigende neza
yasamu yaga nkuba ubone kugira ngo nibikorwa bice bikoreka neza kenshi bakoresha amamashini atamuriro usanga bitagenda neza rero wakwihutirwa kabisa kugira ngo zone ironke umuriro nk'izo nyubako zose
Ugwego rujejwe intaro muri ico gice ruraremesha ko ibikorwa byo kwashikana umuyaga nkuba bimaze gutangura aho bigeze hari gusubiriza ivyuma bitwara insinga agataho mu mpera z'umwaka uheze umuyobozi w'ishiramwe ritanga umuyaga nkuba Regidezo Jean Albert Manigomba yatangaza ko ico gice cobaye mu turere boba twamaze kurunza umuyaga nkuba uno mwaka
harimo guhereza amatara abene gihugu ngahe Bujumbura tarasa ngo yafite hariya hijya za Tenga ukagenda hariya za Ruziba hijya ariho ubuca tamatara bufise muri mugamuro tabugonga matara harimo rero no guheza amatara amasantre mu Bujumbura rirare yose
urugomero rw'umuyaga nkuba gwa Ruzibazi gubatswe ku mutumba Rutumo zone Minago komine Rumonge intara ya Burunga rufise ubushobozi gushikurwa megawate 15 rukaba ariko rwari rwarategekanyijwe gutanga umuyaga nkuba mu turere indwi harimo nako ka zone Ramba
Mugisata c'urimye naho abaremye bo ku mutumba rya mukona wo muri zone Gene Commune Kayanza bari dogera ikigo c'igihugu kijeje kugura umwimbo anagesa ko giteba kubagurira umwimbo w'ibigori baba bimbuye ibituma abadandaza baca bikika mu kiza mu kubagurira ibigori ku giciro gito abo barimye basaba ku ico kigo coja kiratanguza iryo sekeza kare hamwe nuko bokwegerezwa muri ako karere amashirahamwe yo kuziganya no kugurana na kumvo z'uko bibagora kuronka aho baziganiriza amafaranga aho bagurishije umwimbo w'ibigori ubu abo banyagihugu bavuga ko bakibika amafaranga mu nzu inkuru tubaza mugenzi wacu Jana Himana akora ibutanyerera
nkuko bamwe mu banyagihugu bo kuri uwo mutumba rya mukono abishikiriza ngo muri kino gihe batararonka aho bashorera umwimbo w'intete z'ibigori abadandaza bariko bagura ku mafaranga ari hagati y'amajana 8 n'igihumbi ku kiro ngaha bavuga ko bariko bagira uruhombo runini cyane ngo kuko ayo mafaranga ari ntica ntikize mu gihe bakoresheje uburyo bwinshi aho mbere ngo hari n'abataronse ifumbire umwimbo nawo ucubamuke cyane bagasaba rero ko ikigo cy'igihugu anajesa coza kiratangura kugura umwimbo w'ibigori kare kugira ngo abo bari bagurirwe ku giciro cyashinzwe na leta ayo nayo akaba ari amafaranga 1,700 ku kiro ikindi basaba ngo nuko muri ako karere ho kwegerezwa amashirahamwe y'ukuziganya no kuguranana kugira ngo amafaranga avuye mu mwimbo baronka baronke aho bayabika bakavuga ko bama na makenga ko ayo mafaranga babika mu mazu ashobora guhura n'amasanganya aturutse ku bagizi ba nabi mbere n'umutekano wabo ugahavuhungabana narirya ari ku mupaka w'u Burundi n'igihugu kibanye cy'u Rwanda tubamenyeshe ko kugira ngo shike ku cicaro cishirahamwe cyo kuziganya no kugurana na Kopeke kiri ahahora ibiro vye yaho zari komine ya Kabarore hari ubugendo rusaba kuri ha amafaranga 200,000 nkuko bishikizwa na abanyagihugu nyene muri komine Kanzania ntari butanyerera Jean Nahimana kuri radio Indundi Culture
Jana Himana urakoze zimwe zimwe mu ndirimbo ziriko zirasohoka umunsi zigizwe n'imiziki yo kudandaza aho usanga bashaka gukwega kwega abayiraba kurusha kanumvira canke kuramba n'umwihwezo w'umuririmbyi wo mu myaka y'igihumbi 1970 Gerard Ndikubwayo asigura ko kugira indirimbo igira kanumvira yongera irambe bisaba ko itegurwa neza hakajamo n'ubumenyi n'ubuhinga uwo muririmbyi rero ahamagara abaririmbyi gukora bisunze umuco w'igihugu hamwe n'abandi ngo bashobore kurahura ubwenge kurikira Gerari ndiho kubgayo
kugira ngo umuntu washobora indirimbo isorama isomara imyaka myinshi bisaba ibintu byinshi rega kujya kuririmba umuziki si ibintu byingabirano gusa umuntu aba yaronse birasaba nuko umuntu abyiga kwiga rero biri kwinshi ari kwiga kugenda mu ishuri ukakujya kugenda ku ntibe ishuri kigo kandi kwasubira cyangwa ukigira ku bandi kwa bantu bese barakunda kwigira ku bandi kumva ibintu n'ibintu abantu bakira bandika abajya abantu barimba mu bakitswa bumva ko barimba neza cyane rwose ndimo zawe usanga ndimo zikozwe cyane ndibona ko abantu bafite umwanya bakumviriza ingene abandi bandika bakiga rero ntibagira ibintu byihuta ibintu byo kugira ngo ariko bari guca amafaranga bakitonda bakabona ikintu cyiza cyangwa yanditse mu rurimi nundi mubwa akagira ururimbo ururimi nyine rwumvikana ntavuga amajambo yacagagura cyangwa avuga ibintu sinzi ingene bashobora kubitahura aho rimwe rimwe njyewe mbere indirimbo zabo bo sinkunda kumviriza nyinshi ntiyandika arakwiye kwitonda kandi cyane cyane mu kwandika bakandika bisunze rya muziki yacu ya kera y'ikirundi kuko niyo ushaka kudandaza itangura kwandika indirimbo mu myaka ya 77 nakunda nabo rya ntuzi mu gihe warege kuko nakunda umugabo witwa Jimmy Cliff namukunda cyane rwose mugabo ndiyumvira ntimeka none ko niko nandika mu bintu byo muri rege kumbe hari abantu bonse mabere bere ya mama wabo uwo muziki no muziki dosikana hehe cyane cyane ngahandura yuko bokura nkagaruka handi nyene yuko muri rimvi yo kora yisunze indirimbo zacu kavukira kandi aho tushobora kubivoma hariho henshi mu bitito mu mbyino no mu bindi byinshi
wakawa yari jirai ni kugayo ni chegera churongo ishirami sovabe agashiti akawa yari kuri mikro ya mgenzi watu alise ndaizeye alina hano tuche tukaro kilizano makure kuru no mogorowa ni kuisa chumi na zivini minota minungi tatu ni tandatu ndabashimi ni mwese mwalimundu teza matwe shimi ema tuyavo na yeso yekatu mamadu wa shikira aya makuru mwalakume wa shikizo na kristalizi alelimana ndabifiju mogorowa mwiza mwese mwrakozi